Ejo ku munsi wa Mungu itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi ukomeye cyane rwose ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikahariho za kaminuza zitari nke zahaye ama diplome abanyeshuri barangije amashuri ika baronse diplome gusa ntabwo ari abanyeshuri gusa hariho n'abantu bose babaye bakirangiranwa mu bintu baranguye haba mu gufasha abatishoboye haba mu gushakashaka abo bantu bose rero ejo bararonse iteka rikomeye cyane rwose batewe na perezida w'ishuri kaminuza ryo muri North Carolina yitwa Duke University. Perezida w'iryo shuri rero akaba yarahaye agashimwe abantu batari bake mu kanya turabagarukaho ariko nashaka ndabamenyeshe ko mu bantu baronsa ku gashimwe gakomeye cyane rwose ka iyo doctorat honoraire nk'uko bayita bahawe na kaminuza harimwo umufasoni Magi Barankitse arongoye ishyirahamwe Maison Shalom twa hishikiye ibirori byari biteye igomwe. Nashaka ndabaze Madame Magi turi kumwe ngaha mbega tubwire ukuntu mwavyifashemo ejo ibirori vyari bihambaye cyane rwose mbega ikintu cari mu mutwe wanyu ejo igihe abakuru ba universite ya Duke hamwe n'abandi bategetsi bose ka n'abandi banyeshuri bahambaye bari kwaronka ama diplome igihe baronka iyo diplome yanyu ikintu mwari kumuriyumvira nk'iki
cyoye ico nariko ndiyumvira n'ukuri zanteye ugweze runini mugabira nantera n'ubwoba ndiyumvira mbega yemwe ibi bintu Imana irikirangirira nagatangaza nari natangaye rwose na we mwarabibonye byari bintu biteye igomwe turi kumwe n'abantu bahambaye cyane nka Melinda Gates numva kane ni nguvu nyinshi bampaye kandi
egome iyo diplome nk'uko twabivuze ni diplome bita mu Cyongereza Doctor of Human Letters ni nagateka gakomeye cyane rwose ika n'abantu baronse akugashimwe ka akugateka barakomeye abo nabo nk'uko mwabivuze hakaba harimwo mwebwe bwa mbere na mbere hakaba harimwo umushakashatsi nawe nyine kirangiranwa Max Dale Cooper hariho nk'uko mwabivuze Melinda Gates nawe nyine ahambaye cyane rwose harimo David Schoen Ferriero hakaba na Professor Henry Louis Gates Jr. Abo bose n'abantu bakomeye cyane rwose ika hariho na William Hunt Gross ntiyagira umufasoni Judith Jamison mbega abo bose kora abantu babaye kirangiranwa mu byo baranguye mu bushakashatsi bakoze mbega ikintu mwoba mwahakuye igihe mwaronka iyo diplome doctorat honoraire nabo bategetsi bose n'iki
ikintu nahakuye nuko umuntu ariko arakora ikintu n'urukundo rwinshi abantu barabibona no kuvuga ko nta muntu yogira ubwoba yiyumvira ngo jewe ndi mutoyi je nakuye ko twese turi abantu banini kandi tuba banini kukubera ikintu tugikoranye umutima w'urukundo je niki natoye no mu byo bagiye baravuga bashize imbere ingene twese dutegerezwa gukora twiyumvira ko tuvukana kwisi itegerezwa kuba isi y'abavukanye isi abantu basangira iby'Imana yabahaye
hari umugambi wo gukorera hamwe n'abo bandi nabo nyine batewa ku gateka abo bose twavuze hari imigambi muri kazoza yo gukorana n'abo bantu nyine
ego kuko bose twagiye turavugana ko twari hamwe yaba umufasoni Melinda Gates yemeye ko atugerageza agashika mu Burundi urya umushercheur yati urya mushakashatsi yaciye urya Max yaciye aduha kuko nacenge nakuja kuronka akandi gashimwe adresi y'umuntu tuja kuraba kuko yabandanya aja mu Budagi none uwo muntu aciye atwemerera nawe nyene ko muci azocaza mu Burundi naharongeye abantu benshi bashaka kuzoza ngo dufashanye dukorane hari abaciye banantumira nzogenda kubaraba twakuye abagenzi b'ibitangaza
Dr Magi ndashaka kukwita Dr
nibaza ko ndi Maragarita atabindi bigiye ko atari uko byampaye uburenganzira bwo gushobora gukorera benshi ngo mandi magwe
ego uyu munsi kwa mbere naho aho twari ko tuvuga ivyeje muri kaminuza bita Duke University uyu munsi kwa mbere naho nyene hariho indi kaminuza nayo nyene ikomeye muri leta zo muri America ihava ibatera agateka nkako iyo nayo ni Emory University ivyo bintu byose biriko birashika kaminuza zikomeye ziba two duteka mu biha insiguro imeze gute
cewe insiguro Ese bonamengo nikimenyetso gihambaye kwivyo twakoranye n'abarundi benshi bijya bikogwa sinovuga ngo ni jewe maragarita nabikoze nibaza ngo nabikoranye n'abantu benshi kumbure bataje imbere mbona rero mengo iyi myaka 20 Imana yashatse kuvuga ati ibi bikogwa ni vyiwanje ntuhave uruha jewe nzokwereka ndakwicarike ku ntebe iteka kuko ibikorwa n'ibyiwanje mbona mingo n'ikimenyetso gihambaye kintuma ncangira ingoga nyinshi cyane zo gukora
Dr. Magi barankitse murakoze cyane rwose nanje buri hakanya kuko bakeza naho nari nitavye ivyo birori hari umwanya ntibari munini cyane rwose mbone hakanya ko kwakeza cyane cyane nsubiye ndabakeze na kandi gateka muhava muronko uyu munsi muri iyo universite yo muri Atlanta mu gisagara ca Atlanta mu ntara ya Georgia aho niyo mukaba iyo kaminuza ikaba yitwa Emory University ndabakeje rero mukanya muhava muronka iyo diplome yindi doctorat honoraire
murakoze cyane Freddy murakoze kandi kwa mwaje kuntera nimwebwe mwiteye iteka n'abarundi bose baronse iyo teka n'abantu bose bakundi neza baronse iyo teka murakoze cyane